Turashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe gute nshuti bakunzi bacu hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kuremesha muri isanga yuno munsi muri isanga nabategure nkaba ngiye kubashikiriza mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu tukaba live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram ma Facebook na Twitter ni VOA radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuwa gatandatu windwi heze hari genekerezo rya 12 amakungu yarahimbaje umunsi wahariwe abakiri bato. Uyo munsi washimikiye ku civugo c'uruharaguru rwaruka mu gushika ku iterambere rirama biciye mu bikorwa by'abakiri bato bitabangamira ibidukikije. Biroroshe ko icivugo onyu yashinze uno mwaka kija mu ngiro mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari harimo Burundi, Rwanda, Republika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda n'ahandi. Intambamyi ico civugo gishobora kugira kije mu bikorwa mu rwaruka rutandukanye n'izahe. Ubukomezi bw'ico civugo mu rwaruka rw'akarere k'ibiyaga bigari n'izahe inguvu z'abakiri bato kugira ngo ico civugo gishigwe mu ngiro zihagaze hehe. Muri isanga y'ino munsi turaza gushimikira ku ruhara rw'urwaruka mu iterambere ritabangamira ibidukikije. Mutumire wacu ni umurundikazi Madame Ornella Uwimana, afise uruganda ruhingura ibikoresho bitandukanye birimo intebe akora biciye mu mapine y'imiduga. Madame Uwimana yahisemo uwo mugambi mu ntumbero yo kwiteza imbere biciye mu kutabangamira ibidukikije. Ornella, ikaze ku ijwi rya Amerika, wakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga wongere uyagera abakunzi b'ijwi rya Amerika. Tubwire gato uruganda rwawe ruhagaze he, rukorera he, rwitwa gute, rwatanguye gute imbere ko twinjira mu mizi y'ikiganiro cyacu?
Ego, uruganda rwanje rwitwa Green Furniture Business, rukorera i Bujumbura aho bita muri komune Mukaza, aho bita kuri avenidoriza afite ego ho dukorera tukaba duhingura intebe zitandukanye tuzikuye mu mapine aba yaraheze, kandi amapine y'ubwoko bwose, yaba y'imodoka, yaba y'amakinga, yaba y'amamoto, yose turayakoresha.
Ego, hanyuma urwo ruganda rumaze igihe kingana gute, rwatanguye ryari?
Uruganda rwatanguye neza na neza mu kwicumi mu 2022 niho twatanguye gukora tukabikora nk'umwuga.
Ornella, unkundire muhinga bw'ivyuma barambwiye ko ijwi ryawe ritariko rirasohoka neza, reka bongere baguhamagare dusubire kumva ko twoyaga twumvikana ko tutariko turavyumva neza. Muhinga bw'ivyuma ntibavyumve neza, bisigura ko n'ababandanya batwumviriza ijwi bataza kuryumva neza. Muhinga bw'ivyuma barabandanya ba muduhamagarire kandi Ornella, ariko nongera mpikaze mwebwe muri ko muratwumviriza mwumvise ibyo tugiye kuyaga ko n'uruhara rw'urwaruka mu kwiteza imbere biciye mu bikorwa bitabangamira ibidukikije. urwaruka rutandukanye rufise uruhara nyabakibwira ngo icivugo cuno mwaka ku munsi mpuzamakungu hari urwaruka wahimbaje kwa gatandatu kije mu bikorwa ibikorwa bitandukanye byo hingurwa gute byo kugwa gute uruhara rw'amareta n'urwahe uruhara rw'abakiri bato n'urwahe intambamyi zishobora kubaho muri urwo muri iyo ntumbero bihaye ico civuga makungu yihaye n'ivyahe turiko dusa nk'aberekeza mu nama mpuzamakungu yahariwe ibidukikije bitwa bita COP izobera i Dubai no mwaka mu kwezi kwa 11 mu mpera gushika mu kwa 12 ubwo ruhara ruzoshimikirwa ko cane na cane cane ko isi igenda itera imbere mu vyerekeye ivyo guhanahana makuru ivyerekeye ivyo guhingura ibiduki ibitandukanye ariko ubwo ruhara niko tuza gushimikira ko kugira ngo turabize bikorwa ingene bishobora kubaho bitabangamiye ibidukikije hari urwaruka rusanga bigoye na cyane cyane ko ibihingurwa byinshi bishobora guca mu biti bigaca mu bitandukanye mwinga bw'ivyuma baracatronderera kandi madame Ornella kugira ngo atubwire wewe intumbero yihaye uko ayibona uko ariko arayirangura biciye mu ishyirahamwe ni ku ijwi rya Amerika aga telefone ka Ornella baracakarondera kugira ngo bashobore kumu tugarukanira hanyuma tubandanye tuyaga baratumira amategato mu kurindira ko agaruka ku murongo wa telefone bambiye ko Ornella agarutse Ornella uratwumva Ornella ntaragaruka reka tumurindire mu kurindira batumira amate mu ingabwe z'yuma
Combo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi mwite muri wa kandi mukayinyuzwaho na
La Benevolence ya Rwanda.
Making it with no casting, making more money. Ibyo kurukundo rutakibaho, namahombu, namahombu. Ngo ni gace gace, akasigaye ngo ni gace gace. Okay, mse. Kwemere barura karura, natwa karura tukamire. The energy keeps testing. Ni ugombo n'urukundo na ene azizarwo ziva kumana kuko n'umuntu gisimba nabibasha reka ta. I'm in so high.
bad energy keeps chasing. Nibwo mbona urukundo na energy zako ziva ku mana kuko n'umuntu gisimba naribasha reka ta.
Akaririmbo kari big time ka Ivan Buravan yakwijije umwaka ashengeye yitavye Imana ejo hari genekerezo rya 17 yahitanye n'indwara ya cancer muri rimvi yakunzwe cyane mu Rwanda. Nuko rero onera agatelefone kiwe turasaba imbabazi kuko byari byatugoye aho yari ntivyumvikana, tugerageze kandi twumve ko dushobora kumvikana. Onera uratwumva?
Ego
ku ruhande rwacu biracameze n'abijwi ariko twizere ko kumwanya uzuratera imbere ariko biza gukemuka. Turasaba imbabazi abakunzi b'ijwi rya Amerika bariko baratwumva bashobora kumva ijwi ritameze neza, batubwiye ko telefone umuhora ariko arakoresha uri mu bibazo byo kumvikana neza. Nuko rero onera wari kuratubwira ati watanguye uruganda rwawe rukora ibitandukanye bice mu mapine y'imiduga n'amakinga mu 2020. Hanyuma icyumviro cyakujemo gute?
Ku cyumviro cyanjemo jyewe nakuze ubundi nsanzwe nkunda ikintu tugenekene tugenekene kuko nabikuye ku mubyeyi wanjye, none avuga ko ariho nabikuye ko yatuze aturera dushaka utuntu tumwe tumwe two muhira tuko turatwikorera iyo hakize nk'urubuto tugasiga nk'ibyumba byacu tuko turabisiga. Rero nakuze nkunda gukunda utuntu ariko maze guheza ishure kaminuza muri ubu buryo usanga umuntu icyo akazi aba ashaka ugasanga atarika akaronka. Ndavuga ati kubera iki ntukikorera ibyo wanje nkuko nari nsanzwe nkunda gukora utuntu tugenegene, ariko umunsi umwe nigeze kuba ndiko ndakurikira kubunza ngurukana bumenyi ndiko ndaraba utuntu n'utundi.
Onera utwihanganire kuko turumva amajwi asoka nabi cyane. Muhinga bw'ivyuma bamfashe basubire bagerageze ko dushobora kongera kukuronka vyoroshe kugira ngo twumve ko ijuri risoka neza. Sindamwumva neza kandi bisigura ko n'abasigaye bose baca bumva nabi ijugiwe. Turagerageza twumve ko bikunda bidakunze ntakundi. Tuzogaruka kuri kino kiganiro mu minsi iri imbere. Cyo kibazo cha cimihora ya Leo mu Burundi gishoboye gukemuka, ariko reka tube turakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bari batungikiye amatelefone kugira ngo tubahamagare. Turayaga mu kurindira onera tusende ku murongo wa telefone. Uratwumva mukunzi b'ijwi rya Amerika? Uratwumva Afrikan Nkurunziza? Uratwumva? Ndabona uno munsi uhinga bw'ivyuma butari ko burampira amatelefone ntariko aracamwo. Afrikan uratwumva? Ndabisigure ko mutubabarire mu mpakanya gato turabe ko muhinga bw'ivyuma bishobora gukemuka mu kurindira. Turashamwo indirimbo zitandukanye turi muri isanga rino munsi. Umutumire ni Ornella mu gihugu cy'u Burundi, akora intebe biciye mu mapine atandukanye aba imiduga canke y'amakinga. Onera ambwiye ko bambwiye ko agarutse ku murongo wa telefone. Onera uratwumva ubu? Twebwe uratwumva mbwa twebwe ntitukumva. Reka twumve ko dushaka kukumva. Onera.
Ego ndabumva.
Ego, idri ubunye rimeze neza cyane. Uguma huri kugira ngo tuyage bikunze. Nimba urahantu uguruye ugerageze kuba ahacuguruye kuko ariho umuyaga canke induru ziri nyuma yawe ziko zirica amaji.
Okay, reka ngira
Ego, ni sawa cyane, ego. Nuko rero ati mu 2020 umugambi uratanguye wayiyumviriye gute dusubiremo kubera ko iminota ya mbere ivyo ariko uratubwira nta na kimwe cumvikanye neza.
Okay. Ukuntu natanguye je naheje ishure kaminuza mu 2017 hanyuma ndondera akazi nkuko abandi ba wundi gwaruka rondera akazi nibyashotse binyeruhira kuronka akazi kivyo nari narigiye kuko nari narizi bijanye n'amagara y'abantu. Nkuko rero je nari nsanzwe nkunda gukora utuntu two tugenegene kuko nakuze ndabibona ku muvyeyi wanje aho asanga ari karaduye miza cyane gukora udukorwa two muhira tutahinze guhamagara abantu b'abakozi cyangwa abafundi ugasanga nk'ubu turiko turisigira nk'ibyumba byacu rero twa nakuze nkunda gukora utuntu two tugenegene hanyuma mpejeje ishure ndavuga ati kubera iki noguma ndondera akazi bitari ko biroroha kwete ntushobora kwikorera iyo anje ni muri ubwo buryo niho natanguye kuza ndakurikirana cyane mu kuhinga ngurukana bumenyi ibintu by'ugwaruka ukuntu abantu bikorera utuntu tw'utugenegene musumire ndiko ndaraba mbona sheni imwe bariko barakora abantu bo muri Philippines bariko barakora intebe bazikoresha amapine y'amakinga n'amamoto mbona ni intebe nziza ndabikunda kuko nayo nsanzwe nanje nkundwa utwo tuntu tw'utugenegene ndavuga ati kubera nanje ntubigerageza mu mapine nsanzwe nkunze kubona ha usanga bataye ahantu henshi narakunda kuyaca ko nkabona ko kubera iki nanje ntubigerageza niko gukora novuga gute naratanguye kugerageza mu 2019 kuko namaze umwaka wose ndiko ndavyigisha ku buhinga ngurukana bumenyi ndaba niga ati iki kintu citwa gute hama ndabigerageza mbona ivyo nkoze igikorwa ca mbere kirakunze kandi kigenze neza ndavuga ati reka rero ndabikore nk'umwuga ikintu kishobora kunzanira amahera ego niho naciye ntangura yo mu 2020 ntangura nyine ngira uruganda ego
hanyuma amapine ukoresha watubwiye ko ari amapine ya y'imiduga mugabo hakabamo n'aya makinga n'amapine abagikomeye ufata ivyapfuye dusigurise kugira intebe irinde ihera ubigira gute
dukoresha amapine aba yaraheze atagikora ku modoka amapine baba barataye akenshi n'amapine by'ukuri usanga abameze nk'umwanda turatora rero ayo mapine tukayegeranya aho tuyakuye hose hanyuma niyo tuza gukoramo tukayahingura niyo tuza gukuramo izo ntebe n'ibindi bisharizo bitandukanye
hambavu y'intebe n'ibisharizo ibindi ukora n'ivyahe mu mapine ga Ornella
turakora intebe turakora ama balançoire
turacari kumwe Ornella turacari kumwe muhinga bw'ivyuma no munsi mbona ntazi uko bikubiragenda ariko muratwihanganira basubira muduhamagarire turafite ingenieur Emmanuel Didasa Kigana ikaze ku ijwi rya Amerika uherega Kigana
yego ndi Bujumbura ndi Bujumbura
havugwa amakinga mu gisagara ca Bujumbura
no kuri ya beteleza irifite ko tagisha
nuko rero twagize akabazo ku ruhande rwa telefone umutumire wacu ariko arakoresha biguma bicikagurika mugabo ariko baramurondera bamugarukane nakabazo canke n'intererano
rero kuri n'intererano nta kibazo cy'icyo cyane n'intererano gusa ndagomba ndanamuteza imbere urugendo rwacu mu Burundi kazi naho mutaramuvuze
ni mu Burundi kazi yego
ego tuko turaraba ariko arakubanza ahantu kuri nta utobishima kwegera ahubwo mbere nosaba yuko yoraba ahantu muri amashyirahamwe atangirwa ahantu hajya amajya atarengerana hanyuma abantu mu mudandu kuko ni umudandu mwiza cyane kuko urabye n'ibyo usanga byuzuye n'amajyaruguru ya Bujumbura tudagira ikintu cyose kuri iki kibuga cyangwa kadi barabiba ni kitu cha ndani ni kitu kabisa yuko ni jashapiki
urakoze hanyuma araza kugira nimba izongorane harizo ahora saba canke yivanira mufuko kuwe kugira ngo akore iyo migambi ariko nka wewe gakirigana uganiki ubwo niki kuri kuri ico kivugo cuko ibikorwa vy'ugwaruka bigwira ariko biciye mu kubahiriza ibidukikije nivyoroshe mu gihugu c'u Burundi mu karere ahugeze amaso ko ivyo bikorwa bikorwa ariko ahubahije ibidukikije
bo ubusanzwe mu Burundi ubiye kuraba ntare mu ndako cy'atemberamo ndabona kiri umugambi kwitwara ibidukikije ubwa ko cyatumba cyane bose ariko ikibabaje nuko ibikorwa usanzwe ukora bidahata agaciro urabyo mu bindi bihugu ugatangazwa ku basikika cyane gusumba nayo ubundi bobo ibikorwa ugaruka gukora n'ibindi bikorwa bishimiye cyane rwose mbere bigateza imbere igihugu hamwe ugaruka rugera ufata mu nda rwose ugaruka intege mu bikorwa byabo
yego urakoze cyane kigana he ubutumwa bwawe dushatse tubahonera yashitse onera uburagarutse twizere ko agatelefoni kaza kugumaho twaduhejeje kwakira witwa kigana he Emmanuel ari mu Burundi i Bujumbura yaguteye intege yongera abaza akugira ngo bibaye ngombwa uzoje mashamwe atandukanye kugira ngo baze baraguha imfashanyo uburyo ukoresha n'uburyo bwawe urasaba gufata mu mugongo
oya mu kugeza ubu unye ndacakoresha uburyo bw'iwanje ahanini nashatse kubanza kwipima je ubwanje ndabe icyo nshobora gukora mbere yuko nsaba ubundi bufasha kuko kenshi usavye ubufasha usanga utiteguye utazi icyo ukurakora usanga wabukoresheje nabi je nashatse kubanza kunganya ubwanje manze ndabe icyo nshoboye gukora mu buryo bukeya hanyuma mbone gusaba ubufasha naratangwe no kwegera rero kuko ubu narabonye ukuntu bimeze niho natanguye kwegera abatandukanye turafite nka paejo ga mu Burundi aho usanga umuntu ariko arasaba yankuhaje aba jeune nanjye naritabiriye ihiganwa aho usanga bariko barahiganisha imigambi niho natanguye rero nanjye gusaba ndabe ko hari icyo iyo migambi ishobora kumfasha ubwo natanguye gukoresha uburyo bw'iwanje manze kuraba icyo nshobora gushikako
yego nibaza ko kwigana he imyishu muhaye imunyuze twakire na Salomo Ishimwe ku wundi murongo wa telefone Salomo ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga
murakoze cyane kuri mu mwanya
muhererega Salomo
andi butari mu Rwanda ndafite icyiyumviro ndashaka gushikiriza ku barimo barumviranira ifamili z'ijwi rya Amerika
nduga ku ijambo
ijambo ndashimira Orinera ku bw'ubwo buhanga yagize bwo guhiga mu bidukikije ubu buri tekinisiye nk'ubwo ngubwo rwose nibo abo banyafurika nibo dukeneye kuko hari nk'ibintu abazungu baza bakadukinga ibikarito mu maso bakaza ngo mu bidukikije ngo ni ukubyangiza nibatume tubijyamo ngo dukoreremo ubushakashatsi n'ibiduteza imbere umugabane wacu ariko nkanashimira ko uwo mupasani wacu yagize ubwo bushakashatsi bwiza nibyo Afurika dukeneye twega abapanafurika ntabwo dukeneye kugendera ku binogo by'amasezerano y'imiryango y'abibumbye iyo barwana byamatse ibihugu bimeze nka ya masezerano abazungu ngo yo kudakora intwaro kirimbuzi ku mugabane wa Afurika natwe tukirukanka tujya kuyasinya kandi tuzi ko izo ntwaro kirimbuzi ari zo zituma tugira umutekano urambye dukeneye n'abandi bantu bakora ubushakashatsi mu bidukikije bakava muri ibyo bintu by'abazungu batwereka nyamara ari bigomya gutuma ubukoroni butava ku mugabane wacu ukaba panafurika nk'ibyo bintu nabyishimiye rwose Onira ndamushimiye n'abandi bose bumva n'abandi bafite uwo mutima wo gukunda Afurika rwo kugira ibisubizo biraje ishinga Afurika bamurebereho bamwigireho nibiba ngombwa barebemo n'ibindi dukoremo n'imiti kuko tuzi ko n'imiti ivura abarwayi myinshi iva mu bimera ariko ntabwo leta z'ibihugu byacu zituma tujya muri ibyo biti ngo dukoreremo ubushakashatsi ni byiza cyane rwose ko yarabigezeho ndamushimiye ikindi kibazo mbaza ese birakwiye ko leta zacu zikomeza gushyiraho amananiza ku bijyanye no gukoresha ibidukikije kuko amananiza badushyiriraho muri urubyiruko bituma tudahiga ibintu biteza imbere biturutse bihindura umugabane wacu bishaka ibisubizo by'ibibazo Afurika ifite ku mugabane wacu mu bidukikije ngo mbona bikwiye mbona ari amasezerano bagumya kugenda basinya bategetera rero kubyamatsi bwo je murengera za bw'isi na Amerika mbona bikwiye ngo bikomeza kwitabirwa na leta zo muri Afrika kubona isi tugeze amari kwigama ibisubizo kuko ubona ko abazungu
badashaka
Afrika ariko tugeraho murakoze
ariho ari ibyumviro bimwe bimwe tudagaze ko kujya Amerika ariko ugira umutsi mwiza ari kandida muneke honera agica kwishuye kuri ayo masezerano atandukanye y'ibi yo kubahiriza ibidukikije honera ishami rya wedi rubahiriza ibidukikije barambiye ko honera asubiye kugenda kandi tura mugarukana agica avuze ku byumviro vya Salomo ariko mukurindira reka twakire Gracias Sachimana Gracias ikaze ku jugu ya Amerika
murakoze cyane
uherereka Gracias
icanguzo
gucanguzo avugwa make
namahoro kabi
urakoze cyane byumviro akabazo kwa Onela
ama Onela
sa
aka namushikira mute la mute intege kugikoba niyumviriye yego ikigikoba kiro nange nagishimye kuko ndiye umugambi mwiza umugambi gukora amameza mu mapine kugira ngo nzigele wamu nashaka mu hada tani ya biyumviri gishimye niyo video ya muje mu hama nanga nda taruko azoshimisha nishure na bakeneye kubiga azabamwegeye
onera yagiye ariko mukanya agarutse bidukunze ku telefone cha ndamuhako kabazo kawe mugabo ku vyerekeye uko vyatanguye ukiri ku murongo yavuze ko yakunze utugenege na kiri muto n'abavyeyi barabimutoza barabimukundisha hama aja kubona ko bikorwa muri Philippines na wati ibikorwa hajya ntivyo nanira nako gucatangura guhingura ibitandukanye intebe ivyabana bikinishirizamo biciye mu mapini
ego
hanyuma ga Gracia ko tugufise mu cankuzo ibikorwa vy'ugwaruka bihari bitabangamira ibidukikije n'ivya
ibikorwa vy'ugwaruka bitabangamira ibidukikije yari ugwaruka gwaho ukomeye ibikorwa vy'amaboko ibindi bitamafaranga ko ngati no gukoresha ubuhinga bwa none bwa interineti na byene n'amafaranga twamaze kubimenyera yego ibindi ngira ngo baracyabandanya barondeza nyine turacyari mu nzira y'amajyambere
kurakoze ubwira umunsi mwiza
rero murakoze
yego utamukiza abanyacankuzo Ijuga Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ivyuma vyino munsi ntibikobera duhira kugira ngo tuyage nkuko twavyipfuje na Onera murumva ko amatelefone si ku ruhande rwa Onera gusa no mu Burundi ariko baratwakura baherereyeho turumva ko amatelefone atarengana neza ariko ntaco turabandanya tugerageza na mahirwa duhiriye turagarukana Madame Onera kugira ngo abandanya tubwira kuvyishamo giwe rihingura ibitandukanye biciye mu mapine mu ntumbero yo kubahiriza ibidukikije
ora uhenda ele tabu ozerire ora sentuti anje
Ijuga Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Onera ivyo kiganiro vyaje nawe uno musi sinzi gene tuza kubikemura siwe gusa hariho Gracias Mucanguzo namvugishije telefoni imeze nabi ariko nta kundi si twebwe turagerageza umwanya bivuze tuvugane ibitari bikenye Gracias rero Mucankuzo yagushimiye ngo kubikorwa vyawe ariko yanakubwira ngo Onera utanguze ishuri ukigisha abandi bana urwaruka rukiri ruto ingene umugambi wawe n'icyumviro ciwe nikinumva ko coshoboka gutanguze ishuri yo kwigisha ibyo guhingura bitandukanye mu mapini
Ego, icyo kibazo abantu benshi barakunda kukimbaza kubera iki utokwigisha abandi benshi barukuri ni ikintu bakunda kumbaza cyane ariko navuze ati reka kuko iryo shyirahamwe ryatanguye mu 2020 ndacari ko na je ubwanje ndimenyereza ariko hari ibyo ntararonka bikwiriye hari ibintu birinda gusaba bigaca mu mategeko kugira ushobore kwemererwa by'ukuri ko umuntu ushobora kugira iryo shure ni icyumviro cyiza kandi nanjye
ubonera arasubiye kugenda sinzi ko tusubira ku murongo kandi tubaguma tugaruka nagenda ni ku ruhande rw'u Burundi si twebwe amatelefoni ameze nabi muraza kutwihanganye nibaza ko mudutahura ko atari twebwe biriko birava ko twakire Idrissa ikaze ku jugu ya Amerika
yego mwiriwe neza
mu Rwanda tumva amatelefoni ho bicamwo muratwihanganyira nta kunzi mukwinda ko amugarukana twaza turavugana ibice yego Idrissa nakabazo ni intererano
nakabazo gake yakayingana abantu mushima nyine twabonye nabonye bakora ibintu byiza cyane nkunda abantu bakunda kwihangira imirimo abari byiza bagakoresha ubwonko n'ubwenge nyine ni ukuvuga ngo muze kumumbariza inama agira abandi urundi rubyiruko kandi nkongera nkamubaza ngo barebe ukuntu bakwegera abandi bantu cyangwa abandi bantu nyine babafasha muri iyo gahunda kandi nkamwibariza ngo ukuntu ibyo bikoresho twajya tubibona hirya no hino ko nabonye bidahenda cyane kandi no kubikora biroroshye kandi noneho nkamwibariza ngo inama yabyo y'urubyiruko ni iyihe koko nabonye ari byiza ko nabonye ari byiza nta kuntu nyine bakwishyira hamwe n'abandi bantu kugira ngo umusaruro uzabashe kwiyongera kugira babashe no guhaza n'andi masoko hirya no hino ku isi
nuko urakoze cyane onera aragarutse ubwira umunsi mwiza Idrissa ikibazo cyawe atashishura abanze guheraheza icyo atari bwaheze kwishura ubwira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda
murakoze cyane
yego onera hari akabazo utari bwaheze kwishura igihe telefone yongeye gucika k'ibijanye n'amashuri uti barabikubwira nico bona uzokora rero
ni benshi barabinsaba ariko nariko ndavuga ati ko natanguye mu 2020 nashaka kubanza ubwanje kwitunganya kuko ni ikintu kitari gitoya gutanguza ishure aho wigisha n'abantu benshi rero bamaze kubinsaba hari ibyo ibikenerwa kugira ngo umuntu atanguze iryo shure hari ibikoresho umuntu aba akeneye kugira ngo ashobore bose kubakwira abariko barabigusaba urumva ni igikorwa cyiza ariko ntarashobora kuba nokora mugabo ni ibyifuzo kuko ndamaze kubona ko hari abantu benshi babinsaba mu by'ukuri ariko ndagifise nk'umugambi
hanyuma Idrissa mu Rwanda yagutse amashugwe agushimira ngo kuri ibyo bikorwa byawe yashimye ibitandukanye twashyize kuri Facebook yacu arabaza ngo ivyo bikoresho bo bibona gute ahatandukanye ni he hashobora gutsanga gatebe mu Rwanda urashorerayo isoko ryawe rigarukiraho
isoko ryanje rigarukira mu Burundi sindashobora kuza ndabishora mu bihugu duhana imbibe ubunye kugeza ubunye ishorera hagati mu gihugu turi Bujumbura dukoreye Bujumbura muga nk'umuntu abikenera ari ruguru atari Bujumbura arashobora kubironka
hanyuma ngo nanga birazimbutse umugore wese ashobora kugura intebe itandukanye
novuga ko bizimbutse intebe ziravana kuko si umuntu ntafise igiciro kimwe hari izizimbutse hari izo zita ko zizimbye mugaduhera ku 500,000 kuduga ego
ngo hari ukuja hamwe n'abandi utegekanye kugira ngo mukorere mu ruganda mufatanye muri abatandukanye ishyirahamwe mwe ryawe rizoguma ari onera gusa cyane
ubundi ishyirahamwe ryanjye si jewe jenyine ndafise abandi bakozi dukorana bagera kuri 5 n'abandi bashika kuri 3 bajejwe kuza barandondera nk'amapine igihe mba ndayakeneye ni ukuvuga ko si jewe jenyine nkora hirya urumva ko sinovyishoboza jenyine turakorana n'abandi
yabajije ngo impanuro uha abakiri bato ariko aka kabazo unkundire turaza kukagaruka ko inyuma y'ikiganiro kugira ngo utekerere impamba batwumviriza mugabo onera mu ishyirahamwe utsi urase batanu mukorana haraba baronderera amapine wewe uruhara gwawe mu bikogwa byanyu n'ugwa uri mu basu nakubonye kugafoto uri sankuri kwa arasudira uri korera izo ntebe utunganya bazikora ukora iki neza na neza uruhara gwawe mu ntebe mu balansoir watubwiye mu bisharizo bitandukanye
Okay. Jewo ubwa mbere nkigitangura gukora natanguye gukora ndi jenyene. Ibyo ubona ivyo bikoresho akenshi barambaza ati kuri umukenyezi tutamenyereye ko abakenyezi bashobora gufata nk'icuma bakasudira cyangwa bakagira iki. Umva hari abo byayobera nyine ukamenga ni gikorwa c'abagabo. Iki ariko ubwa mbere jewo narabyikorera kuko nari natanguye ndababwira ko nakunda gukora utuntu tw'utugenegene. Narabyikorera n'amaboko. Nyuma niko nagiye ndigisha abandi turiko turakorana mugabo hariho abandi babiri bari basanzwe bakora izindi ntebe izitumenyereye zikorwa mu mbaho hanyuma baraza ndabigisha baba bugororeremo bobo kuko urumva bari basanzwe ari ibintu basanzwe bakora izindi ntebe rero bobo ntibyagoranye cyane kubimenya ariko abo bandi narabigishije guhera ku cambere ati iki kintu bacita gute barateba barabimenya nibo dukorana yero nanje ndajamwo nka kora hanyuma bibaye ngo nkakosora ubunye basigaye ari abantu babizi ku buryo mbakosora nk'utuntu tutaba twagenze neza
ego reka twakire na Jean-Marie Costa ku yundi murongo wa telefone Jean-Marie ikaze ku juge America no muri muri isanga twagutumiremo madame Ornella Uima Jean-Marie uratwumva uherereye Jean-Marie akabazo nyintererano cyo tubwira uherereye
Ni ugari amatsi urundo.
Nakunze kugira ngo ducunguze umwanya wacu reka ntacu Jean-Marie tumusezerere kumva atakurikira ikiganiro n'ubwo yari yatsungikiye nimero ya telefone hanyuma rero ga Ornella urabona iyo intebe iriho iragira aho ihagaraye ivyo bitandukanye nta kintu cyo n'ibidukikije ukora niza na kwizana ibyubahiriza ibidukikije cyangwa haracarimo gushamo dukenya ibiti niki umuntu mbere kuzoja imbere utera wegereza kwizana ijana kubitona n'ibidukikije
ubwa mbere nkigitangura kuko hariho ibyo ntaba ndashobora kumenya cyane hariho ibintu by'ibiti nazo ndakoresha mugabo maze kwimenyereza cyane nkajya nagiye ubwanje nkagira amahosho yafu ubwanje hariho utuntu nagiye ndabona nkajya ndahinduriramwo ahahora hari ibiti nkajya ndahinduriramwo nkahashira ibyuma ibyo byarafashije cyane kugira nshobore n'ubu ntibiraba ijana ku ijana mugabo ntera ndabona ko ndi ndayigereza nka 80 kwijana kugira bibe ijana kwijana ibidukikije ta bintu by'ibiti ndiko ndashiramo
abo abagushorera bavuga iki ku bintu byawe birarama baravyishimira intebe ukoze zimara igihe kingana gute
kugeza ubu n'ukuri ndashima je abanshorera ubwa mbere niho ntibagira ubwoba kuko biba birama ahubwo bagira ubwoba kuko bataba barabimenyera kuko bavuga ati ipine ni gute iza kuba intebe kuko mu by'ukuri turakora intebe ijya muri salon izitumenyereye salon abageni baradushorera ama restaurant ku buryo udashobora kuyibona ko ari ipine kuko tuba twayifutse rero ubwa mbere bagira ubwoba ati ni by'ukuri ipine byarabayobera mu bisanzwe nayo kuramahoho urumva nipine turayihingura ku buryo by'ukuri iba irama nyene nkuko nje naratanguye kubikora bwa mbere imbere y'uko nteza ishure nabikora nyine nk'ukwiryohera nubwo ko icyo gihe izo ntebe nakoze n'ubumwe ziracahari kandi mbona ko zimeze neza
kugira ngo irinde iba intebe tubwire ku mayangu tubwire uragenda ugatura amapine bagasudira bakagira iki bifata umwanya ungana gute
nuvuga ko dufise nka ni command iyo command turashobora kuyikora nk'imisi 5 ego
hama intambo
aho ni mu gihe tuba turi nk'abantu bakeya iyo twaje turi equipe yose ikwiriye iyo command imira shobora guhera mu minsi 3
haca ba umwe ugusudira ugabishira hamwe urarenza kudutambara kuri izo ntebe
ego cyane kugira zibe intebe nyene zimeze neza hari abakunda ko ipime ziboneka haro nabandi bakunda ko ipime zitaboneka tuzifuka n'ishe gihe niho cyo dukoresha ama matela kuburyo zifuka tukarenza ko ni na huse kugira umuntu ntashoke abona ko ari ipime hari amafoto na inatanze hari ama ziboneka ko zitashobora kuboneka ko ari ipime umuntu atabe kubwiye ko indani ari ipime mugabo haro rero nabandi bifuza turashaka ko icyo gikorwa nyine iyo pine iboneka tubone ko ari pine muri icyo gihe bose turabakurira ibivanye n'ibyo baba bashaka
iyo ipine umuntu ayumva yumvumenga ni ikintu kiremereye rimwe na rimwe kuko kiba kinakomeye confort mu gifaransa sinzi ngo kumeregwa neza kuyicaye ko
kumeregwa neza kuyicaye ko
bihagaze bingana gute
uricara by'ukuri kumva ego kumva uricaye neza cyane nico rero kihora kinatangaza n'abantu kuko nibabyumva ariko uricara ukeganira ukumva ko wicaye ahantu hameze neza cyane kandi mu kibazo cyo kuremera naho hari ukuntu tugikora tugashira ko utuntu two gufata ku buryo ushobora kuyiterura bikoroheye hari n'utundi dupine dushira ko udupine tugenda dutoya tuja hasi tukamera nk'ama guru yazo kuburyo ushobora kuyitwara yonyine ikagenda utarinze kuyiterura
uraturungikira utu video tudusangiza abakunzi b'ijuru rya Amerika kugira ngo bashobore kubona uko bimeze urabitubwiye mbwabo twumvumenga uturungikira kwa video tukagasangiza abakunzi b'ijuru rya Amerika botaura gusomba twahire na Siriro ku ndi murongo wa telefone Siriro ikaze ku ijuru rya Amerika
urakoze cyane
uherereye Gasiriro
inge mu Rwanda mu karere ka Kayonza
akabazo kwa madame Ornella twagutumiriye
ndabanza shime Ornella muri ubwo buryo yabashe kwihangira umurimo wo kubasha kubakora ibyo bikoresho na kwita iby'ubuhanga n'ubuhanga kubera ko abari n'abategarugori ntabwo bakunda kwitinyuka ngo babe bakwihangira imirimo nk'iyo ngiyo yarakoze cyane ariko ikintu nagira ngo mbaze madamu Ornella ni ibijyanye n'imbogamizi ahura nazo muri ako kazi akora ku mafoto mwaduhaye nabonye ari ibintu byiza cyane bimeze neza ahubwo mugire n'akavideo wa mugani nkuko mwamenye ku mujyi mu kanya tubashe kureba ukuntu biba bimeze muri rusange hanyuma rero uyu munsi telefone zabaye ikibazo abantu bari mu Burundi rwose zimo birabagora kuba
mwaka
hanyuma reka mbashimire rero kuri uyu mwanya muduhaye mukomeze kugira ibihe byiza
urakode Siriro yego Ornella urumvise akabazo ka Siriro mu ishuri
yego nakumvise yego imbogamizi ya mporangira ya mbere kwanza nahora ngira bwa mbere nuko abantu ntibabitahura gukora igikorwa kiba gikozwe n'umukenyezi ko babona ati ibi bintu by'ukuri ni ibintu bikomeye ko tuba tubona nshahora kiriba intambami ya mbere nk'igitangura gukora nabona ko ari ibintu bimbereye intambami ariko byagiye birahera buke buke kuko abazicaye ko barabibonye ko aba ari ibintu bimeze neza iyindi ntambami ni cya kindi nyine cy'abantu usanga tutariko turakunda iby'iwacu ugasanga byo nibuka igihe kimwe hari umuntu yigeze kuza ku kazi arondera intebe ziri za importe hanyuma araza ku kazi avuga atubaza izo ntebe ni importe kuko yabonye ndibaza ko yabona ko ari nziza ari importe tumubwiye ati oyaha nizo twikorera twebwe nyine ati turashobora kukwereka aho turiko turazikorera
acavuga ati narinzi kari importe ndagiye kuronderera handi urumva ico kintu n'ikintu novuga ko ari imboga n'ibitwo wowe yaraje kugura avuga ati ni ibintu bivuye mu mahanga acasanga rero n'ibyo twebwe twikorera avuga ati ngira ntibikomeye iyo n'imboga n'ibyo kugusanga kenshi abantu tutariko turakunda ibiva iwacu ibyo wacu batariko barabikunda ibyo wacu iyo n'imboga n'ibyo cyane ikomeye nongera kandi nkimiriza n'abantu ukunda ibyo wabo mu by'ukuri biba bimeze neza arumva ko n'uwo muntu yari yabikunze ariko aza kubangamirwa n'uko bidakorewe hanze nk'uko abantu benshi bakunda ibyo hanze yego iyindi mbogamizi ku ruhande rw'uwanje nuko ntarashobora kuronka uburyo by'ukuri bwo kugushikira abantu babikeneye benshi barabinsaba ariko sindashobora kuronka ubwo buryo bwo gushobora kwagura ibikorwa byanje yego
hama izo mbongamizi zitandukanye utugiriye utubwiye harimo kudatahura ko ibintu byakoze mu Burundi byiza mu kibano hehe hari ico uri kurabikora ko kugira ngo ushobore kuvavanura nazo gahonela
ego urumva ko ni ibintu ndiko ndagwana nazo cyane guhera mu 2020 je nibuka ko nkigitangura kugurura aho ndiko ndakorera abantu benshi ntibabitahura ariko bamaze kugenda kuko ni byiza yuko umuntu mutahuza kandi ukemera akakubwira ibyo nimba atabitahura nawe nyene wewe wabitanguje ukabyumva ukamwakira hanyuma ukamutahuza je ndiko ndagwana no gutahuza abantu ko ibyo iwacu ari byiza kuko urumva ko n'uwo muntu yaje kubigura kuko yarabonye ko ari byiza hanyuma asanga nibyo twikorera urumva namubwiye ati niyo utayibona urumva ko wari kuzigura rero ndiko ndagira no kuhimiriza abantu ndababwiye ati ibi bintu ni byiza mubirabyo by'ukuri birafise ubwiza ubwabyo ni byiza kandi biranakomeye ni ukugerageza rero kuzurahimiriza abantu gukunda ibyo iwabo nico ikorwa nanje sanswe nkora kunganye wese ndamwereka uburyo iki kintu ayiciza kandi agahava agitahura
abo n'abagushorera ku ruhande rw'abaza bakugana ku ruhande rwa wewe ubwawe abakwegereye umuryango nta ntambamye wigeze ugira nk'umupfasoni kugira ngo utangure imirimo twite ko kera yakora abagabo ibintu by'intebe ahatandukanye kenshi twasanga ari abagabo ariko barabikora baragutahuye ikibano nshobora gushyigikira
ikibano cara ntaho icyo nshima cyane nuko abanyegereye umushinga ntayo wanje abinshuti abari hafi yanje cyane barantahuye ni nabo banteye intege cyane ati bikore kuko isanzwe nabikunda bikore hanyuma ikibano naco ntibiba byoroshe nk'umuntu w'umukenyezi nyine kuko urabona ufise nk'icyuma nka viseze uri kuravisa uratera imisumari hari abantu batagutahura cyane sanzwe rero ndi n'umuntu ku batanze sanzwe ndi n'umuntu muto muto abatatahura ibintu none wewe ubigenza gute nk'igitangura naragenda nkajya kurondera amapine kandi nari umuntu urumva nari mpegije ishure kaminuza hari ukuntu umuntu arejeje kaminuza aba yumva ko ategekwa kumera ariko bica bisaba kugenda muri bajya abantu nyene bato bato nk'abantu aho usanga uri kurakura amapine mu mifurege ahantu iba ahantu aba yaratakaye umva hari abantu batagutahura je nibuka ko kera ubwa mbere nk'igitangura naragenda kurondera amapine abantu ntibayandonse nk'uko ndabishaka kuko bavuga ati uri kuradukinisha wewe gute umeze uku umeze uza kurondera amapine ni kudukinisha yasaba ko ndinda guca ku bandi bantu kugira bayandonse kugira ishoboye kuranga kuko babona umenga ndiko ndabakinisha kandi byashaba bisaba ko mbindura uko meze ntambara nyene ibijyanye nyene nko kuriteha nk'aho ngiye kugira umuntu ashobore kunyumva ashobore kuntahura
urakoze cyane Ornella ku nsiguru duhaye twakira na Africain kaze ku ijuru ry'Amerika ikaze Africain uherere hehe uherere hehe
ikigali mu Rwanda
Kimironko yego ikaze hama akabazo cyangwa intererano kwa Madame Ornella twagutumiriye no musi muri sank
kwa byumvishe nawe agiye ahera gusa ikintu cya mbere umuntu yaza kumubwira kuraje kuko nyine umva inkambi yateye naho byagereye no kuntu abantu bose atabyumvaga icyo umuntu yamubwira ni courage kandi buryo umuntu niwe wigira ikintu cyari bagifasha bagishyizeho umutima uragikora kigakunda ahubwo n'abandi bitinyuka nabo bamenye gukora nkabo ndumva ari ibyo
urakoze nta urakoze Afrika
urakoze namwe
yego Ornella iyo umuntu atanguje umugambi nk'uyo hari igihe usanga awuha izina bikitwa akazina umuntu akazogenda ku isoko akamenya ati nziko ngura Tommy nziko ngura iki hari izina ryihariye wise ivyo ukora biciye mu mapinega Ornella
oya kugeza ubu sindatora izina ariko izina rya sosiyete ubundi twitwa Green Furniture Business
nuko hanyuma hari uwanditse kuri Facebook atubwira ngo mutubarize Ornella yize ibiki kugira ngo yumve ko bijaniranye n'ivyo wize muri kaminuza ivyo vyo gukora amapine sinzi ko ahico ushobora kwimubarira ko
ibyo nize jewe rero nize ibijyanye n'amagara y'abantu nize sante publike muri kaminuza ego nibyo nize urumva ko hari ahantu bitajyanye cyane nize ndiko ndakora ubundi
hariho aho bidahurira n'ibyo mugabo urumva ko n'ibidukikije birajyanira na rimwe na rimwe
ibidukikije birajyanye rimwe na rimwe ego
wagarutse ku kintu mu by'ukora wavuze ikintu cya balansoire uradikora abagikeneye balansoire mu gifaransa ni kintu ushaka umwana ugashaka kukinisha
cy'icyuma abagikivuma mu kirundi
abagikeneye nibo baza kukubwira ati turazikeneye uradikora ugenda kuzikoreraho bigenda gute tubwire gato nk'ivyo bya balansoire ngene bigenda bice mu mapine
kubakeneye ibintu by'abana amabalansoire cyangwa ibindi bikinisho by'abana baraza aho nkorera haba ndatanga adresse hanyuma bakagira commande nkabereka ibyo amaze gukora hanyuma bakagira commande
yego reka twakire na Juvenal ku yindi murongo wa telefone Juvenal ikaze ku ijwi rya Amerika Juvenal uratwumva Juvenal uratwumva Juvenal numva tutari ko turumvikana neza ku murongo wa telefone Ornella ibikorwa vyawe vyubahiriza ibidukikije onyu yamagarira abakiri bato
kwidukira
ibikorwa nk'ibyo biroroshe ko ico iyo Ornella yasubiye kugenda kandi bara tugeragereza mutugarukanire mu minota mike dusigaranye twumve ko dushobora kumusezera kana dutekera akajambo kanyuma kandi aratubwira kuri ivyo vyo gukora ibikorwa bitandukanye bice mu byubahiriza ibidukikije akarimbo ni malaika
malaika nakupenda malaika ingekuwa malaika ingekuwa tata nasembana mali sedwe ingekuwa malaika nasembana mali sedwe ingekuwa malaika Akuwaza kidege kidege akuwaza kidege ingekuwa malihe
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muratwihanganira murumva ko amatelefone ariko aranka ariko honera ntitugende tutagusezereka duce kuri no WhatsApp yacu tukibaza ko amajwi aza gushaka kumvikana nari nashatse ko ugira icuvuze ku kamotera urwaruka mu bikorwa byo gukora bitandukanye biciye muri mu kubahiriza ibidukikije nico ute nico utekereye abatwumvirije bose Omer
ego murakoze akamonotera ugwaruka icambere n'ico no tera kama ko kwitinyuka kandi gutsinda ubwoba ko ndibuka ko ari ikintu cambere nanje natanguye kugira naragize ubwoba ndavuga ati ibintu ngomba ntangure mu Burundi ntibimenyerewe by'ukuri nzoronka abakiliyon nzoronka ababikunda naragize ikintu c'ubwoba kuko narifuje kubitangura kera cane mugabo ndagira ico kintu c'ubwoba kimbamwo kirangwanya ariko nuvuga ko dutsinda ubwoba ugwabuka bakura amaboko mu mpunzu umuntu atsinda ubwoba hari abashaka gukora ibintu bitandukanye hariho by'ukuri impano ziri mu bantu mu gwaruka ariko zinyegejwe tutazi kuko hariho ubwoba buri muri bo umenga nubatera kangu gutsinda ubwo bwoba bagaserura ibyo bintu ushobora kwegera umuntu ukamubwira wizeye ukamubwira ati jenda afite uno mugambi nubigira gute hanyuma akagufasha icyambere nuko numva botsinda ubwoba umuntu agakora ikintu ariko arumva kitutumiza muri we agashira habona ibyo akora hanyuma ikindi noterukamo kobo bokwijukira cyane gukoresha izi mbuga ngo kanabumenyi kuko zirafasha cyane kumenyekanisha ibintu izi telefone zacu dukoresha aya matsapu ma WhatsApp dukoresha zitacyo abantu abajene bakunda gushira ko ibitandukanye bashira ko ibintu byabo kebuke harashobora kuba hari umwe abibonye akabikunda ugasanga muteye intege numvuga cya mbere gutsinda ubwoba bakore bakura amaboko mu mpuzu abajene bakore cyane kuko ushobora kumenya ko ikintu cyakunze utagikoze wowe kora ushobora gukunda cyangwa ntibikunde mugabo ntushobora kumenya ko bizokunda utakunze n'uvuga ko akura amaboko mu mpuzu atsinda ubwoba bakore
nuko madame Ornella Uwimana tugushimire cyane ko watwigoreye urana ko amatelefone yagera duciramo ntibikunde ko tuyaga nkuko twa twavyipfuje ariko ejo nitwongera kuhamagara kugira ngo ugire icyo tubwire kuri ibyo bikorwa byawe byo gukora intebe n'ibindi bitandukanye bice mu matwine muntu mbere yo kubahiriza ibidukikije uzotwitabe nkuko abikoze no
muko
ko tukwifurije amahirwe masa madame Ornella
murakoze cyane
nuko nuko rero nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika hakaba ino ngaha duce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi dushimire abatwumvirije n'abashoboye guterera ivyumviro tunasaba imbabazi mwumvise ko amatelefone atadukundiye nkuko twari twabishatse ariko aho mwafatiye ikiganiro cyose n'ubutumwa butandukanye mwagiye murumva mwakoze kwihanganira ibibazo vy'ivyuma twagize yakoze cyane Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe niwe mwari kumwe kuri micro ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu byo muri mu byose ikiganiro n'ibindi mushaka kongera kwisanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu koma.